Kanzi wa indundi kultur amakuru mu kirundi
Nolis Nduwimana
Makoze mwe mwese marise mukurikira ibiganiro byacu ndabahaye mwiriwe nongera ndabanikaze murano makuru yo kuri uyu mugoroba hano makuru tuyahere ku ngingo nkuru nkuru zikurikira Aburuzi bakorera muri zone Rukaramo muri komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura baravuga ko bafise ingorane muri kino gihe zaho bororera ibitungwa byabo kubera ko ico gice gihitiye gitewe n'amazi ya Rusizi bakaba bakenye naho baragira ibyo bitungwa ariko ubuyobozi bw'intara bubakuri inkoni kugishitsi buvuga ko atawe bwimirije gufasha kiresa bari korora inka za kijambere hagataho bushikiranganije rero ubworozi butangaza ko indwara ya suna imaze iminsi irandagata mu ntara zitandukanye mu gihugu ishobora gutandukira ibitungwa bito bito hamwe aborozi batohagabira muri igihugu rukagwaziga gutungwa no kuyungunganya mu byigwa by'imyuga wigira mu mashuri atandukanye yigisha imyuga rusaba ko ayo mashuri yironswe ibikoresho rugashobora kujya rurashira mu ngiro ibyo ruba rwigishijwe muri kino gihe rumwe muri urwo rwaruka ruhitamo kujya kurondera akazi muri Tanzania kubera kuduga ku biciro mu Burundi ubutuma amajwi bashikira ni Mathieu Habona Yesu twese twongeye kubaha ikaze
Radio Indundi Culture
Nasubiye kubaramutsa hano makuru tuyahereye mu bijanye n'ubutungane igihano cyo gufunga ikiringo cy'imyaka 2 n'amezi atandatu nico caciriwe ku muhinga wo kuri uyu wa gatatu umugabo yaba ku mutumba mugongo muri komine Matongo intara ya Kayanza uyagirijwe na sentare nkuru y'intara icaha c'ubusuma bukabije bufatiye kugerageza gukora urudandazwa rwa magendo ku butare bwo mu bwoko bwa Coltan ubutare bungana na magara mu 600 bwaheruka kwibwa mu ishyirahamwe riri bucukura ku mutumba Kivuma ikaba rore nyene hari kwa 28 ntwarante guheze uwo mugabo yarasanzwe akorera iryo shira hamwe icukura ubutare kuri uyo mutumba yagirijwe icaha imbere y'izindi manza nkizu zigera kuri zine zitegekanijwe kuburanishwa muri sentare y'ICS kuri uyu wa kane hamwe no ku munsi wa gatanu sentare mpuzamakungu ijeje kugwanya igiturire ishobora kuba yashinzwe ku isi kuva mu mwaka uza ibyo biboneka ku rutonde rw'ibyashikirijwe mu nama mpuzamakungu yekeye kugwanya igiturire inama iri kuberi Washington DC muri leta zunze ubumwe za Amerika kuva kuri uyu wa kabiri ishyirahamwe rikome gishinze kugwanya ibiture n'isesagwa ry'ubutunzi mu Burundi yiteze ko impinduka idasanzwe gushika mu gihugu cy'u Burundi urirongoye Gabriel Rufyiri yari mu bitabi yuhuriro yitabwe n'ibihugu birenga 180 ku isi abibonamo akaroro keza agasaba ko no mu Burundi ho cakurikira ishingwa ry'igitabo cyo kugwanya igiturire
twebwe turavye biriko birigwa turabona neza yuko isi yamaze kubona ko igiturire arakaranda koko ariko gituma ariko harigwa n'ibindi bijanye no gushiraho sentare mpuzamakungu yo kugwanya igiturire nkaba nabonye n'ukuri processes igeze kure kuko amaze kuba imibonano myinshi n'ibihugu n'abandi ntizera neza yuko rero mu mwaka uza biraboneka neza yuko bazoyishira iyi sentare rero igiyeho hariho abantu bigize utumana ku isi ubona bamwe ba mafia mu bintu bijanye n'ubutare mu bintu bijanye na blanchiment na trafic de drogue n'ibindi bibaza yuko bazoca babura ikibanza abo bantu bagendera mu izongeso mbi z'ibiturire ku isi igihe amareta yabo atazo abiyivye bihugu bazoba barimo adashobora kubahana bizoba byoroshye cyane yuko batavanga aho baze kwinyegeza hariya bazohanwa mu buryo bugaragara ico rero cyadushimishije kandi uravye by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamaze gufishira mu ngiro tukaba twaragize inama itariki 21/2 z'ukwezi kwa kabiri mbere kugira ngo hashobore kushigwaho igitabo cy'igihugu cyo kugwanya igiturire twibaza neza yuko Burundi buraho gutumirwa kubera atagwego ruhari rusanzwe rwihariye kugwanya igiturire kuko nibyo amakunga saba tukizera neza yuko mu minsi iza rugiye kubaho kubera umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamaze kubifata mu minwe
mu bijanye n'amagara y'abantu bice 13% by'abagwayi bituye ibigo bifasha abagize ikibazo cy'itose karya amagara yo mu mutwe mu mezi ane aheze baratoye kw'indwara yihindagurika gimero ibyo bita trouble bipolaire mu gifaransa muganga Pierre Claver Angejimana yanonosoye ibyo kuvura indwara nkizo avuga ko igitigiri cabo iyo ndwara ifata gisata congerekana abagwayi batabizi muri abo batowe ku iyo ndwara bagobaza ubwa mbere uwo muhinga agashikiriza ko iyi ndwara ifise umuzi mu kibano ariko guhamagarira imiryango kubana neza hamwe no gusuzumisha abagwayi hakiri kare
twebwe abadushikira keshi na keshi baba barasezekaye bisanzwe kubera mu kibano abantu babende gihugu batoba iyo ndwara ntayo bazi rero iyo babonye nk'umwana cyangwa umuntu wabo afashwe keshi na keshi batavuga ngo n'amadayimoni yabafasha abo bantu akirukanga kwa pasiteri ngo basenge abapasiteri barasenga barasenga barirukanga bakabajyana ku bapfumu kuva ngo babaroze abapfumu akazobabesha bakajyudera twabo twose bagaheza bamaze kubona yuko ku bapfumu byatse bakora ko basenga mu mashengero byatse nibaheza bakabazana ngaha byumvikane yuko ube yuko iyo ndwara ni indwara ivugwa igera kwa muganga bakabahereza imiti hanyuma iyo miti umuntu agatora ubuzima mu Burundi ngo yuko na byigwa biraboneka rwose mugabo mu mezi anaheze twe twaje kwakira ibice bishika cumi na bitatu ku ijana by'abantu baje kwivuza ngaha bafite indwara zo mu mutwe iyo ndwara yatumye niyo yibonekeje ku bice bingana cumi na bitatu ku ijana aho twafashe ikigo cyo kwa Rojansi gifata ikigo cy'Ingozi ikigo cy'Igitega kugira ngo umuntu agware hariho imigenderanire mibi umuntu agirana n'ubu habaye basanga umwana yakuze adakunzwe turubikwa abona ababyeyi baguma bashwa ndwanya wose muri icyo gihe umwana arashobora kuzorwara indwara ugukingira rero ibyo bintu uko abantu batabwa gukinga mu kibabi tuziko urukundo umwumvikano ukaba ariwo urangwa mu muryango igihe umwana akuriye mu muryango ukundanye kora mutima uri hamwe hanyuma amagara yo mu mutwe agagenda ameze neza ugiye naho akuye mu bintu bimeze nabi amagara yo mu mutwe nawo arashobora guhungabanira ugasanga nta capacite de resilience afite ugasanga ararwara
ugaruka rwiteze gutungwa n'imyuga itandukanye mu ntara ya Ruyigi co kimwe na bamwe mu bigisha bago barasaba kuronswa ubushobozi bwo gushira mu ngiro ibyugo rwaruka rwiga rumwe muri rwidoga ko amashure y'imyuga yaho mu Ruyigi akenye ibikoresho arico gituma rutigera rushira mu ngiro ibyo ruba rwigishijwe mu mashure ibyo rero bigumiza ubwo rwaruka nyene mu bukene arico gituma rumwe ruhitamwo guhurumbira igihugu kiwanyi ca Tanzania kuja kurondera akazi muri bino bihe ibiciro biguma biduga mu Burundi mu Ruyigi twakurura mugenzi wacu Pantaleo na Karutimana
iduga ry'ibiciro rino kubura akazi gahemba yangana na yakenewe kugira urwaruka rubeho nize hanini biriko biratuma urwaruka rubandanya guhurumbira igihugu cya Tanzania nkuko bamwe mu rwaruka bavyigana bamenyesha ko ubu ni mozi yo kwambara igugwa amafaranga yahora agura impene mu myaka nk'ibiri heze ibi bikiyongera ku mabati yo gusakaza yazimvye ibinyobwa byazimvye n'ibindi byinshi urwaruka rukenera mu kubaho mu gihe mu bindi bihugu ibiciro biramba uburyo wisanga ushobora gutegura n'ibyo muri kazoza kandi ukizera ko iyo ntegura ihuye n'ibiciro byo ku isoko basaba leta gushinga ibiciro biramba kandi ikabihagararira nibe bihindagurika ku munsi mu gihe bamwe bagerageza ngo bige imyuga bikeka ko ishobora kubabeshaho abenshi bo bapfana ubumenyi nk'uko urwaruka twaganiriye mu gisuru babyemeza bakamenyesha ko amashuri amwamwe yigisha iyo myuga ashimikira ku mayagwa gusa iyo myuga ibyo bikiyongera ku bukene bw'ibikoresho amashuri asanganywe umwe mu bigisha imyuga Alfred Bihobe aremeza ko kuronka ibikoresho bigoye ko no mu kwiga nyene iyo myuga bigoye ndetse ko n'imyuga yigishwa hanini yisunga ibikoresho bihari aho bafatiwe kuko bikenewe aho yigishirizwa abona ko leta yoteza imbere icyo gisata maze ibikoresho n'ibyigwa bikisunga ibyifuzwa kugerwa ko muri ya mbona kazoza y'igihugu mu Ruyigi Pantaleo na Karutimana Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture turabandanya nano makuru bamwe mu burozi b'inka bakorera muri zone Rukaramu muri komine Mutimuzi ntara ya Bujumbura bavuga ko muri kino gihe bafise ingorane zaho bororera inka zabo kubera muri ico gice hahitiye hatewe n'imyuzurira yavuye mu ruzi Rusizi kubera aho bazitungiye kandi hatewe nayo mazi abo borozi bavuga ko batakironka n'ibyo bagaburira ibyo bitungwa ariko ubuyobozi bw'intara ya Bujumbura burabakurira inkoni kugishitsi ko atabindi bibanza bitege kaninjwe kuri bo kirese kuborozi bari kuborora inka za kijambere mohore mpayano
bamwe muri abo borozi b'inka muri komine Mutimbuzi bavuga ko batoroherwa muri ubwo bworozi bitumye n'imyuzure yavuye ku ruzi Rusizi gukivogera aho basanzwe bororera izo nka abo borozi bavuga ko bimwe mu bifungurwa bagaburira ivyo bitungwa bibagora kuronka bitumye nayo impongora inka zitungiwemwo ziri
katwe tworora inka turaca mu bintu bigoye cyane ngaha naho nabandi baca mu bigoye twebwe kubera hari amazi ja kwahira bagaca mu mazi kwagira ngo turabasavye aho tuzishira muri leta tubwira gabipampa barahafashe Habaka twirukana tukikingitiza ngaho urabona ko turi ahantu hegereye amazi cyane
kubera aho borore izo nka hatewe n'amazi aborozi basaba kuronswa ikindi kibanzu bo kwimurira mu inka zabo
boturandirira ahantu hameze neza hatari amazi kugira ngo dushobore kuronka ubwatsi bitagoranye kandi nk'aho kumwe twebwutwa ubwatsi butugora biratuvuna cyane bakitwaza ngo bafate ubwato kandi koko bafate ubwato mu kujya bukaba hakujya n'ushora kujya yutaciyeho n'ubwato niruka cisanga baciye batuzimba nta kandi kazi tuba duvise nta bindi biro duvise hajewe nifatiye ko nta ndi nzindukira atari ngaha kubera itariki imwe wishe itariki ya 30 irashoboye kuntungira umuryango ubuzima bwa minsi yose n'ibyo bintunze
abarongoye intara ya Bujumbura baremeza ko igisabo c'aborozi b'inka c'ukuronswa ikindi kibanza kitatowe n'amazi bakizi buramatari w'iyo ntara Desire Sengiyumva avuga ko ico kibazo yagishikirije ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubworozi ariko ko bwasanze aborozi bari guhabwa ikibanza cyo mu Kabezi ahitwa Gakungwe aho bari kuba barororeye inka zabo ariko ibi bikaba byasabwa ko aborozi borora inka za kijambere kugira bashobore kuronswa ikibanza kororeramwo kuva mu 2006 ubworozi bw'inka bwarakuye mu gisagara ubabajejwe intara ya Bujumbura avuga ko muri iyo myaka mu bice by'intara ya Bujumbura vyegereye igisagara amararo y'inka yo bariyongereye muri tumwe mu turere nka Gatumba na Rukaramu
hagataho bushikiranganye mu byo bujejwe harimo ubworozi buvuga ko indwara ya suna iri kwirabangamira inka muri kino gihe mu ntara zitandukanye ishobora gutandukira n'ibindi bitungwa bito bito hamwe aborozi batohagabira ibi bishikirizwa n'ubuyobozi bujejwe amagara y'ibitungwa mu kiganiro aheruka guha radio indundi kwitiyo umuyobozi ajeje ico gisata cyagukira ubwo bushikiranganje bujeje ubworozi arasigura igituma iyo ndwara iguma yisubiza ku bitungwa ndetse aho nta karutimana anahamagarira aborozi gukorera hamwe mu kugura incancu z'iyo ndwara kuko zisanzwe zizimbye Odiro Nkejimana
Ingwara ifata ibitungo izwi nka suna iri ubwoko bubiri iyifatira mu binono bivyimba bikanazanamwe amashira canke mu kanwa naho nyine hakavyimba hamwe niyifatira mu rushato umuhinga mu by'ingwara z'ibitungo akaba n'umuyobozi ajejwe iby'amagara y'ibitungo mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubworozi Desire Ntakirutimana avuga ko ikarira cyane inka ariko kandi kabinafata impene n'intama
ingwara bita suna bamwe bayita ni suna yo mu kinono fever afteuse suna yo mu rusato iyo bita dermatose nodulaire ni ingwara zibiri zidasa naho rundi bazita kumwe zose bazita suna imwe bakita ngo ni suna yo mu rusato indi bakayita ngo ni suna yo mu binono mugabo ni ingwara zibiri zidasa ingwara ya suna yo mu binono no mu kanwa ahanini ifata inka inazo zikarikwa gusumba izindi rero n'impene n'intama navyo ingwara birayigwara mugabo zozo ntizikarigwa nkuko inka zikarigwa inka hari zishobora gupfa cyane cyane inyana zirakaribwa gupfa hari zica zimanura ku rugero runini umukamo
kubwo umuyobozi isona muri kigihe iriko yibonekeza ku nka niyo mu binono no mu kanwa naho nyine ku nka gusa
muno minsi twarabonye mu ntara zimwe zimwe turabona amaka iyo ngwara twaragerageze turarondeza nta mpene nimwe ntamba nimwe twigeze tubona yari igwara
izo ngwara z'ibitungo uko ari zibiri Ntakirutimana avuga ko hari ibice by'igihugu zikarira gusumba ibindi
aho n'ahantu usanga hari imbibe ugasanga kumbure twegeranye n'ibihugu bidacandaka neza hariho n'ahantu usanga hari amasoko manini manini hahurira ibitungwa bivuye mu burere bwinshi
ikindi gituma izo ndwara ziza zirisubiriza ni uko icyanco zizimbye bikunyugwa n'aborozi batajya hamwe bisabira izo ncanco Desire Ntakirutimana ahamagarira aborozi kwama bitura abaganga b'ibitungwa iyo babonye igitungwa kigwaye
kugira ngo umugambi w'ugucandaka tere imbere gusumba nuko aborozi twokwiga kuja mu mashirahamwe bagahamagara abaganga b'ibitungwa babegereye bagaca bababwira ati kugira ngo ducandage tuzogenda gute barashobora kuja hamwe nk'aborozi bahangaye bakavuga bati turondere urucanco hama bakaca begeranya uburyo tukabakompanya kugira ngo babe bo kwigurira incanco kuko nka twebwe mu bushikiranganje tukuze incanco tugurira bivanye n'uburyo leta iba yaturonkeje
muri izo ngwara za suna zibiri iyo bivugwa ko izimbye mu bijanye n'incanco niyo mu rushato aho urucanco rumwe ruri ku mafaranga yaba 13,000 y'amarundi ibyo saba nk'imiliyaridi zirenga zine kugira impene n'intama ziri mu gihugu zicandagwe
Odironkeje Imana bamwe mu bakoresha ibyuma bitandukanye bikoresha umuyaga nkuba binabangamira ibidukikije mu Burundi barasaba ko mu gihugu hotunganya umugambi werekeye ikoreshwa ryabyo rizira kubangamira ubudukikije hamwe n'ubuzima bwa kiremwa muntu. Mu kiganiro cyabahuje kuri uyu wa kabiri kwishyirwa mu ngiro ry'amasezerano y'i Montreal muyo mu gihumbi 1985 yerekeye gukingira ikirere, abagize ico bashikiriza bavuga ko ibi bikoresho biriko biragwira mu gihe cya none bimaze no gukora ku buzima bwa bamwe muri bo mu kurindira ariko ku uwo mugambi ubaho. Sylvestre Nahimana umuhinga yanonosoye ikoreshwa ry'ibyuma nk'ibyo hamwe no gukingira ibidukikije yavuze ko hakenewe inyigisho ku babikoresha. N'inkuru ya Diodone niyo yanzigamiye.
Bamwe mu bagize ico bashikiriza muri iyo nama yabegwa n'ikoreshwa ry'ibyuma bikoreshwa mu ngo nk'icuma gikanyisha bita mu rurimi rw'igifaransa frigo bemeza ko ari bimwe mu birekura ivyo vyuka vyonona igisenge. Uyu yibaza n'ibi vyo vyuma binganya urugero kw'ibirekugwa n'ivyuma vyo kuyunguruza nk'imiduga
frigo canke apare yose hagira ikirakora iremeta aya magazi dufate ayo ya kera ari nocif eske frigo iri kirakora iraziremeta buke buke ko yakimodoka tuvuga tuti iremeta CO2
mugihe hari vyuka bishika bikagira n'abantu. Uyu wabona ko hagikenewe inyigisho kugira ngo amagara y'abantu atere imbere.
Hari bishobora kumuturira, hari bishobora kumutuma imyamya ihomekero yiwe ibangamirwa. Hano vyoshikira bagenzanje, vyoshikira igihugu cose, hanyuma amagara y'abantu agatera imbere.
Kuri iyo myitwarariko umuhinga mu bijanye n'ibidukikije akaba yaranonosoye ibijanye no gukanyisha Sylvestre Manirakiza avuga ko kudakwirikiza amategeko mu ikoreshwa ryavyo no kutamenya ari zimwe mu ntambamyi zituma ivyo vyuka bigwira.
Izo mpanuka ziba kubera nko kutamenya, hakaba n'amategeko ahari ntakurikizwe. Bakavuga bati aha muri kimatizere nk'iteza kujamwo kimatizere tarenza amagarama ya hakenewe rero kwigisha kumenyekanisha muti yemwe hari amafrigo mashasha be murazwe n'ibikora.
Manirakiza ariko aharerekana aho bimwe muri ivyo bikoresho vyobwirizwa gushigwa.
Ifrigo ikoresha iyo pana kushira mu cumba cyo kuryamamwo ije mu gikoni hanyuma maze mu gura amadirishi naho ijya bivyo bikavamo tubishikira aho bisha harimo ibintu byinshi cyo gukora
kugira ngo habe guhangana n'ivyo vyuka vyonona igisenge. Ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ibidukikije urategekanya muri uno mwaka wa 2025 gutanga ibikoresho bizoshirwa mu mashuri atatu ari amashuri y'imyuga y'Ingozi, Kamenge na Kiryama bizofasha mu nyigisho y'ivyo bijanye niyo myuka ku banyeshuri biga muri ayo mashuri kugira ngo bahejeje amashuri baze bigisha abandi na cyane cyane ku bijanye n'ivyo bikoresho bishigwa mu mazu y'abantu.
Nuko rero ni naha duciye turangiriza no makuru. Ndabashimiye mwembwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza. Shimiye n'abagenzanje bamfashije kwegeranya no makuru hamwe na Mathieu Habona Yesu yatumye amajwi abashikira. Twese tubifurije kugira ijoro ryiza, mubandanye mukurikira n'ibindi biganiro byacu.
Nolis Nduwimana.